ubu ijwi rya Amerika ribandanyije ku bashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turaba ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosa uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haraye hatangujwe inama mpuzamakungu y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bya Afrika igira iya cumi mu bikorwa byo kugurura iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yongeye kwagiriza u Rwanda ko rukibandanya guhungabanya umutekano w'u Burundi inkuru yateguriwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana akorera i Kigali mu Rwanda
Inama igira cumi y'umuryango w'ibihugu byo mu biyaga binini bishika cumi na kimwe yuguruwe kuri uwa gatanu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ngoro y'amashingamateka mu ijambo ryiwe Petero Nkurunziza yabanje kwibutsa icyatumye umuryango CIRGL utanguzwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho yasiguye ko wagiyeho kugira ufashe mu gukinga ku ndyane ziba muri ibyo bihugu kurwaniriza hamwe imigwi igwana no kurungikiranira abagizi ba nabi binyegeje muri ibyo bihugu mu gihe habaye kutumvikana hakaba ibiganiro aha rero president Nkurunziza avuga ko inyuma y'imyaka 19 umuryango ubayeho u Burundi butashimiwe nk'uko bikwiye kandi bwaragerageje gukurikiza ibisabwa aha akaba yagarutse gukutara abana ryiza hagati y'igihugu arongoye hamwe n'u Rwanda yamenyesheje ko mu bitero byose avuga ko bimaze gukoregwa u Burundi kuva mu mwaka w'2015 igitero giherutse kuba muri komine mabayi mu ntara ya Cibitoke arico cyahitanye abantu n'ibintu byinshi bijanye n'umutekano u Burundi bwagumye butegwa cyane n'imigwi yitwaje ibigwanisho kuva mu mwaka w'2015 abagizi ba nabi bazanana hanini mu Rwanda no muri Congo bashigikiwe barigishijwe kandi bafise n'ibigwanisho bahawe n'igihugu cy'u Rwanda cyahungabanije umutekano wo muri ibi bihugu byo mu karere muri kahise katara ka kera mu bitero byose byabaye igiheruka kuba nicyo cyahitanye abantu benshi n'ibintu byinshi mu ntara ya Cibitoke muri komine mabayi ihanuriwe n'u Rwanda urongoye inama nshingamateka y'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ya Afrika CIRGL akaba n'umukuru w'inama nshingamateka y'igihugu cya Congo Brazzaville Isidore Mvuba we yiyamirije muri rusange imigwi y'abagwanyi yose avuga ko ibuze iterambere ry'ibihugu biri muri uwo muryango nakaryo kuri uwo muryango wacu ko gutera ivyatsi imigwi y'abagizi ba nabi twivuye inyuma n'ibikorwa by'imigwi yitwaje ibigwanisho ikereza iterambere ry'ibihugu byacu hamwe n'amahoro yo mu mitima ku banyagihugu no gutekana kugira biteze imbere aha turahamagarira amakungu gusubira mu ngingo yafashwe ku bijanye n'inyishu ku bibazo biri mu bihugu bimwe bimwe ingingo tutoreka kuvuga ko zishobora kuba intambamye mu gushikira amahoro twarose inyuma y'inguvu nyinshi Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi akaba ari wazoshikirizwa kuri uwa gatandatu uburongozi bw'inama nshingamateka bw'uwo muryango we yahamagariye abashingamateka b'ivyo bihugu kwama bakorana mu gukinga ingwano ibihugu ducuditse hamwe n'abashingamateka bo muri aka karere bahamagarirwa kwama bakoranye kugira bagire icyo bakoze mu gukinga ukutumvikana hamwe n'ingwano zishobora kwaduka zigahitana abantu n'ibintu ikintu bakwiye gukora mu ngingo zose zifatwa no gushyira mu ngiro amwe mu masezerano y'ubumwe bwa Afrika kuba atakigwanije coba kikivugwa mu mwaka w'2020 Leta y'u Burundi iherutse gutangaza ko isubiriye gutegwa izo kwivuna ahanini itunga gatoke igihugu kibanye cy'u Rwanda igitero giherutse cyabaye mu ijoro rya 16 kiri wa 17 muri komine babayi mu ntara ya Cibitoke umuvugizi ya leta hamwe n'igisikare cy'u Burundi bose bemeje ko cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko ku ruhande rw'u Rwanda barabihakanye.
U Rwanda rusigaje iminsi mike ngo rwinjire mu cerekezo cy'2020 rwihaye kuva mu mwaka w'2020. Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye urukurikirane rw'inkuru zizogaruka kuri buri rwego iki cerekezo cibandaho. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru ku mavu n'amavuko y'icerekezo ca 2020.
Icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye kirabura iminsi iri munsi y'ukwezi ngo kigere. N'icyerekezo u Rwanda rwihaye rufite intumbero yo kuzaba hari intambwe ifatika kandi igaragarira buri wese yateye mu iterambere mu nzego zose zihatse ubuzima bw'igihugu n'abagituye. Icyerekezo 2020 cyangwa se Vision 2020 cyangwa se Vision 2020 mu ndimi z'amahanga gikomoka mu ruhererekane rw'ibiganiro ngishwanama byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu 1999. Nk'uko biboneka bari bateraniye muri ibyo biganiro, bumvikanye ku buryo busesuye ko hakenewe gutanga isura iboneye y'u Rwanda rw'ejo hazaza. Mbere y'ibyo ariko, habanje kwibaza ku bibazo bigamije kumenya ejo hazaza h'igihugu n'abagituye nyuma y'imyaka 2020. Ibyo biganiro nibyo byavuyemo gushyiraho icyerekezo 2020. Muri make icyerekezo 2020 ni ukuvuga kuva mu mwaka w'2020 kugera mu 2020 muri iminsi mike kigamije ko u Rwanda rwaba igihugu gishya gikomeye kandi kibumbye, igihugu giterwa ishema n'imico myiza gihamye muri politiki kandi nta vangura iryo ari ryo ryose rirangwa mu bagituye bose. Ibyo ariko ntibyari bihagije kuko hashyizweho n'inkingi z'ibanze zashingirwaho icyerekezo 2020 mu rwego rwo guhangana bya nyabyo n'inzitizi zari zugarije u Rwanda n'abarutuye ku isonga hari ubukene, igihugu kirimo imyenda myinshi n'ibindi. Muri izo nkingi kwikubitiro hashyizweho gahunda yo gusana igihugu no guteza imbere imibereho y'abagituye mu rwego rwo gushimangira ubuyobozi bwiza kandi bishyigikiwe na leta ifite ubushobozi. Hari kandi inkingi ijyanye no guhindura ubuhinzi bukaba urwego rugamije inyongeragaciro kandi rurangamiye isoko, bukaba imbarutso y'iterambere y'izindi nzego. Mu mirongo migari yashyizweho mu rwego rwo kugera ku cyerekezo 2020 harimo no guteza imbere urwego rw'abikorera rurangwa n'ipiganwa tutibagiwe n'umuco wo kwihangira imirimo. Abari mu biganiro byo muri Village Urugwiro banemeranije ku iterambere ry'ubukungu bushingiye ku bantu bafite ubushobozi n'ubumenyi mu burezi, mu buzima, ubuhanga bushingiye ku nsanganyabumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho cyangwa se ICT, haba mu nzego za leta, mu bikora ndetse no mu miryango n'amashyirahamwe bitegamiye kuri leta. Kuba ari muri ibyo biganiro ibyo byagombaga kwitabwaho mu ikemurwa ry'ibibazo bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage, ubuzima n'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Hari kandi inkingi y'iterambere ry'ibikorwa remezo hakubiyemo guhuza uburyo bwose bwo gutwara abantu n'ibintu, ikwirakwizwa ry'ingufu n'amazi n'ibikorwa bishingiye ku nsanganyabumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho. Nyuma y'ibyo haza kandi inkingi y'iterambere ry'ubwisanzure n'ubutwererane mu by'ubukungu mu rwego rw'akarere no hirya yako. Abagenye icyerekezo 2020 bateganije ko cyagombaga kugerwaho mu busabane n'ubwumvikane bw'abaturage budaheza kandi bishyigikiwe na leta ifite ubushobozi. Iterambere ry'u Rwanda rigomba kubakira ku mutungo w'ingenzi rufite ariwo bana barwo, nguko uko abateguye ingamba babiteganyaga. Hari zimwe mu nzitizi zagombaga kubanza kuva mu nzira, gusa kubera umwanya muto ntimuza kumva uko buri nzitizi yasobanurwaga n'ubutegetsi mu buryo bwimbitse. Iya mbere hari ukureba aho u Rwanda rwari ruhagaze bishingiye ahanini ku mateka yakunze kururanga mu bihe bitandukanye, arimo n'amateka sharira yabyaye jenoside mu 1994. Icyo gihe imibare yatangwaga n'ubutegetsi yagaragazaga ko abanyarwanda 60% bari bakennye cyane. Hagombaga kubanza guhangana n'igunduka n'igabanuka ry'ubuso bw'ubutaka bwahingwagaho ndetse no gukemura ibibazo kamere by'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu kujya n'icyerekezo 2020 hagombaga no kubanza gusuzuma ikibazo cy'ubukungu bushingiye ku bikorwa fatizo byari yanga ndetse n'icy'ubushobozi buke bwariho mu nzego zikorera abaturage. Ubutegetsi bwagombaga kandi guhangana n'iterambere ry'ubushobozi bw'abantu ryari rikiri hasi, tutibagiwe n'ikibazo cy'imyenda ya leta yasumbaga ingengo y'imari y'igihugu. Ntitwasoza kuri izi nzitizi tutavuze ko leta yagombaga guhangana n'ingaruka za jenoside zageze ku mibereho y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu. Muri rusange mu kwihikerekezo 2020 leta yari ifite intego y'uko u Rwanda ruhinduka rukaba igihugu cy'ubukungu buciriritse mu mwaka w'2020. Bigasaba ko hari umubare runaka uzaba ugaragara, hakabaho kandi kugabanya imibare y'abakene n'icyizere cyo kubaho kikarushaho kuzamuka. Hagombaga iterambere ry'ubukungu butajegajega no kugabanya uruhare rw'imfashanyo z'amahanga u Rwanda rwakiraga, aho kugira ngo ubukungu bukomeze bushingire ku buhinzi bugahinduka ubushingiye ku bumenyi. Aho byari mu gihe giciriritse mu gihe mu buryo burambye hateganyijwe kugira icyiciro cy'abaturage bari mu bikorwa byongera ubukungu no kwihangira imirimo. Kurundi ruhanda bagenye icyerekezo 2020 bavugaga ko hari abashobora kubifata nk'inzozi bidashoboka cyangwa se haba harimo icyafatwa nko gukabya. Mu bindi biganiro bikurikira tuzareba kuri buri rwego uko byari byifashe ndetse n'uko byifashe kugeza ubu. Uwavutse icyo gihe birumvikana ko baruzuza imyaka 20. Uwariho yarabayeho ate niba kiri hubabayeho ate muri Vision 2020? Reka tuzakomeza ubutaha. Eh, wagira ubusajwe rya Amerika. Ikigali
barakoze bagenzi bacu Desire Hatungimana na Eric Bagirubusa. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara. Ikaze mwese
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye ku cegeranyo c'ishirahamwe Human Rights Watch cagiriza urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ko rwaburabuje abanyagihugu mu kubatoza intererano y'amatora y'umwaka uza hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2017 n'ukw'indwi muri uyu mwaka turimwo. Muri ico cegeranyo ishirahamwe Human Rights Watch yasohoye uyu munsi kwa gatanu rivuga ko abantu batswe amafaranga y'umurengera, abandi barakubagurwa gushikaho naho bapfungwa, mu gihe abandi bambuwe amatungo yabo canke ibimwa ibintu bafitiye uburenganzira. Iyo raporo ivuga ko hari n'abanyagihugu bategetswe kuja kubaka ingoro za CNDD-FDD nk'igihano cuko batarishe. Umugambi wa CNDD-FDD wo uvuga ku rwaruka rwawo rwavuzwe nabi cyane gose rwambitswe ibara n'abansi b'u Burundi bashaka kuruca intege kugira ngo rureke gukunda igihugu no kugikingira. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umunyeshamakuru w'ishuri ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Iyo raporo yitiriwe abana bacu bicwa na kigoyi kubera guterera ijwi rya Amerika ryabonye ivuga uburyo n'inzira nyinshi abarundi basabwe gutanga intererano y'amatora y'umwaka uza. Yibutsa ko izo ntererano zatangishijwe hagati y'ukwezi kwa 12/2017 n'ukwa 9 uyu mwaka. Human Rights Watch yibutsa kandi ku rugo rwose rwasabwa 200,000 z'amafaranga y'amarundi umunyeshuri afite imyaka yo gutora agatanga 1,000,000 mu gihe abakozi ba leta n'ibisata bishamitseko bayakatwa ku mishahara buri kwezi. Muri cyo kiringo cy'imyaka ibiri hafi uwo muryango uhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu wagiriza bamwe mu bajejwe intwaro n'urwaruka rw'imbonerakure kuba barikitse mu kiza bakaka impano n'amafaranga atategeko na rimwe riyagenga. Human Rights Watch isigura ko amatohoza yakoze yerekeye nta 13/18 zigize u Burundi n'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi. Mu Burundi kubera abakozi bayo batemerewe kuja ku rubuga bavuganye n'abantu kuri za telefone. Bamwe mu bavuganye n'iryo shyirahamwe baribwiye ko barihishijwe amafaranga arenze ya leta yagenye, abandi batangisha inshuro nyinshi mu gihe harabatigeze bahabwa ibitansi nk'uko itegeko rigenga ico gikorwa ryabitegekanya. Bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonerakure bivugwa ko bakoresheje iterabwoba mu gukubita hamwe no kubangamira abanse kuriha bongera bababuza guhabwa serivisi za leta. Abantu 51 mu baganiriye na Human Rights Watch yandika ko bayibwiye ko imbonerakure zashize amabariyeri mu mabarabara bankirwa kurengana batabanje kwerekana resitori barihiye, ko bamwe bakaba bemeje ko banafunzwe. Abarimye nabo hari ababwiye umuryango ko imbonerakure zabatwaye ibikoresho nk'amasuka, imipanga n'amafaranga bongera barakubitwa kuri ayo mabariyeri. Abantu 27 bo mu ntara 8 Human Rights Watch imenyesha ko bayiganiriye ibikurikira: ku rwaruka rwa CNDD-FDD rwabujije kuja mu masoko batabanje kwerekana amaresitori canke kuriha, mu gihe abandi 7 bo mu ntara 6 bavuga ko babujijwe kuvoma ku mabombo rusangi. Abandi barundi 16 bo mu ntara 9 basiguye ko abajejwe intwaro babimye uburenganzira bwo kwandikisha abana canke gufutisha abapfuye kugira ngo basugereze kuriha. Mu bavuganye n'iyo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu 20 bemeje ko abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe basubije inyuma baje kwivuza mu gihe batabarekanye aho bari hinterano y'amatora. Abacuruza bato co kimwe n'abadandaza harabavuze ko batanze inshuro 25 zose zayo basabwa, ariko bagahabwa resuri 2,000 bitarenga. Hari n'abatanze inshuro nyinshi mu kwezi kumwe. Kuva mu ntango z'umwaka 2018 naho imbonerakure zagirizwa kuba zikitse inyuma y'ububasha bwo gutoza intererano y'amatora mu guterwa abanyagihugu, kubakubita, ukubambura ibifungurwa n'ibitungwa, hamwe no kubategeka kuja kubaka ingoro z'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. abantu 38 bo mu ntara 9 nibo batanze ubwo buhamya naye abantu 14 bo mu ntara za Muyinga Kirundo na Cyankuzo bavuga kuri rwaruka rwa CNDD-FDD rwategerera abanyagihugu mu bibanza by'amashyirahamwe yo gutabara atanga ifungurwa ku bakene cyane maze rukabakubagura abandi rukabankira kuzakira canke rukabaka ibyo bahawe. Louis Maja twara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga kwibi bisa no gutuma abantu babaje ba CNDD-FDD. Ariko ayo mabi leta kenshi ivuga ko abayegeka ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe turukamwo arabansi bashaka gucafuza igihugu nabajije maji nibatahuye na be nabo.
Selon notre méthodologie à Human Rights Watch, on peut pas tout simplement causer avec quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui souhaite tout simplement causer avec Human Rights Watch pour salir le pays. Bien sûr, parfois on
cause Human Rights Watch dukoramo ntidushobora gupfa kuvugana n'umuntu wese aje gutyo yifuza gucaza
niko aho tuvugana
n'abagwanya leta kandi bafite izindi ntumbero iyo bishize ubwo tubuhamya dukoresha mu kwerekana iho nyangwa ry'agateka kazina muntu twe twirondereye abantu mu nzira zacu kandi twebwe nyene twiganiriye nabo muri iki cyuka ibintu byose bihabwa isura ya politike nibaza ko leta ishobora kuvuga iti oya turazi Human Rights Watch nta bandi yavuganye nabo atari abaturwanya nizo barya mbere bakoresheje uwo mukenyuro ngo batyoze igikorwa cya Human Rights Watch ariko turafite natwe imikenyuro kugira ngo tuvugane n'abakorewe amabi be n'ibyabo na
vuba ou des stratégies pour bien cibler pour parler avec les vrais témoins les vrais victimes
amabi mbonera kureze kunze kwegekwa ko indongozi za CNDD-FDD zagarutse ko ku itariki ya 17 k'umunani uyu mwaka hibukwa umunsi wazihariwe nkaze no ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inayibonye z'uwo mugambwe.
Urwaruka rw'imbonera kure ni inkingi y'umugambwe wacu CNDD-FDD. Nico gituma basesa nguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura k'ubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhamuke. Muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera. Umugambwe CNDD-FDD wihungenze insinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse.
Ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka hibuka imyaka 57 Burundi bumaze bwikukiye niho Perezida Nkurunziza atangaza ku itegeko ritangisha interahamwe y'amatora rihagaritswe hagasigara hari havyishakiye. Perezida Nkurunziza nta gitigiri cyatangishijwe yashize ahabona cyo kimwe n'abashikiranganje b'ubutunzi n'intwaro yo hagati bari yajejwe kuyegeranya. Gusa umukuru w'igihugu yari yashikirije agitanga uwo mugambi yavuze kuje kurinda Barundi kuzerinze mu kwitunganiza amatora kwa yazosaguka zoja mu bikorwa by'iterambere. Roger Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge muri Republika ya Demokrasia ya Kongo naho abafasoni hamwe n'abigeme bo mu ikampe ya Rusenda bashika 2007 bafite imyaka iri hagati ya 12 na 45 y'amavuko bavuga ko babangamiwe no kutaronka ibikoresho by'isuku bibafasha mu gihe bari mu butinya nka umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ya Rusenda Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu bakenyezi bo mu ikampe ya Rusenda bamwiganira ukuntu ukene bw'ibikoresho by'isuku buba bangamiye.
Ikibazo dufise buri kwezi turajya mu maraso nkuko bizwe ariko nubwo tujya mu maraso ntituronka ayo makotegisi twambara ntumesa ngo ibiki n'ibiki ugasanga nanye ndafite ikibazo mu rugo.
Gorane duhura nanze bakenyezi birazwi ko misi yose buri kwezi twinjira tukajya mu maraso ariko aho bigeze ubu kotegisi baduhaye zaheze kera aya ni nk'amezi ndwi nibaza tutaronka kotegisi. Ubu hagezeho twumva ko ngo haje kotegisi ngo gukura ku mwana w'imyaka 12 kugeza ku 20. Sasa twebwewe ku 22 kuduga ntiturimo nitukigwara hagwara abo bana batubwire rero nikibazo cy'amasabune nikibazo kirengeye noneho naho wokoresha icyo cyaho utarose isabune yo kukimesuza nikibazo nibadero basi batubwire ko byahagaze tubimenye ko byahagaze cyangwa bibandanya hama baduhe
amakotegisi n'ukuri yo tutayafise n'ukuri turamaramara hari giye tugenda mu nzira bikadutombokana tukagira isoni tukaguma twibinda bindu bukwembe nta bukwembe nabwo dufise none ubu tugiye kubaho gute n'ukuri turasabye impuzamakungu badufashe nkuko hari haiseri duhereza ibikoresho byacu kuko amakotegisi aratumara majije cyane gose
ibiratugoriye tugiye mu mihango yego tukabura nyene ico twokwifashisha utagira gasabune umaziye kubijamo nubundi nizangorano uca ku bantu uri kurabanuki tusaba yuko nyene bo tunyarukiriza bakaduhereza kugira nyene ngo tugwanye iryo sukuri
nuko uvuga twebwe muri kambi ya Rusenda dufite ibazo bitandukanye nuko uvuga ubukene buratwishe bw'amasabune aho dusha tugenda tunukira inzira naho umuntu akibona hana hagarara ariko sindi ko tukiri muri haseri cyangwa baduhebye ngo kimwe gusa batubwira aho twaduhagaze muri iyi minsi nuko tugatusaba kugira ngo abantu bashike imbere muturebe umutubarize kuko umuntu wese ajojwe n'isuku maze kubura isuku ubuzima bwe babwononekaye ngiye ubu ngubu nisubira kubijamwe nzagenda mu bakuru nicare kuko nta soni higira nabo ntibibatera isoni kuko biramara majije kubona tugenda turiko tuva ibikoresho byacu barabiteguye nibaduhereza ibikoresho byacu nibaduhereza ayo makotegisi twubye turikwiza kuko turateye isoni n'ukuri
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ibitigiri bike vy'abiyandikisha gutaha byatumye umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania uba urahagaze ni mu gihe benshi mu mpunzi bidoga kwicatumye bahunga kitarava mu nzira umunyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaragendeye ikampi yanduta kwirabira ukuntu byifashe
Harakindwi zitatu atamazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ku mbaho z'amatangazo ibitigiri bike by'abiyandikisha ni imwe mu mpamvu ituma ashyirahamwe impuzamakungu y'impunzi n'abimukira IOM itagitahana impunzi muri iyi minsi rimwe na rimwe hari ubwo amazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ariko abo bantu bakanka kwitaba kugira batahe kubw'iyo mpamvu n'izindi zitashyizwe habona biraboneka yuko umugambi utegekanywa kuzobandanya mu ntango z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Mu kwezi kwa cumi uyu mwaka w'imbiri cumi n'icyenda aho Leta ya Tanzania itangarije yuko izo zitahukana impunzi zose kuba bikeneye n'abatabikeneye bose hamwe abarenga gato igihumbi n'amajana abiri baratahukanywe naho biri uko harimwo bake bivugwa yuko bagarutse kubera ibyo bahunze basanze bitarakemuka bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta baba ari igihugu cy'Amerika yuko igituma batiyumvira gutaha nuko n'abandi bagenda bakongera bakagaruka ku mvo z'umutekano muke
je kibazo cyo guhunga kandi kiragera kumvo n'abahungutse bagarusa rero nta burenganzira afise bwo kugenda mu gihe atamahoro araboneka ntitwoshoka tubwirane kubera n'abahungutse n'ico gihe ububaza baradusanze no mu nkambi
jewe ni mu bantu batiyandikishije kandi ni uwo mugambi ntawo mfise kuko igihugu cy'u Burundi naho babivuga kujya ngo arimo amahoro nta mahoro ariyo n'ikimenyamenya nuko n'abagiye bwa mbere bagiye bahunguwe bavuga yuko hari amahoro gushika uyu munsi baragarutse ngaho makambi none wumva icyo gihugu kirimo amahoro kabuki kandi abandi baragarutse yumvire nawe ari nka wewe bagubwa ati ari hamahuru kagenda ukagaruka harimo nabandi bamwe bamwe usanga mu ikambi baragiye bafite imigenzo ikwiye abagabo n'abagore n'abana mugo abagabushwe uyu munsi batigize baboneka iyo bari nico gituma tutuyumva ati igihugu cy'u Burundi nta mahoro gifise nta na gatonya
jewe maze kiringo cy'amezi atatu nari yandikishije sindataha ingorane ahiri naje byanteye ubwoba kubera nari yandikishije ku bwoba bishobonekana ko ntoshobora gutaha muri kijya gihugu kuko maze kumva ibihavugwa ari byinshi bihambaye urabona twe tuba ahantu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi ama radio menshi aravuga tukayumva tukumva ko hari aba imigwi itwaje ibigwanisho yateye mu kibira abantu barapfa iratwara abasirikare none urumva ntikoshobora gutaha tumaze kumva ibintu nk'ibyo kuko nivyo twahunze
bamwe mu biyandikishije gutaha bemeza yuko biyandikishije kugusunikwa n'abarongozi bo mu gihugu cya Tanzania ariko uwo mugambi wo gutaha ntibari bwawiyumvemwo bivanye n'ivyo bumva bivugwa mu Burundi amatora yimirije mu Burundi nayo ni kimwe mu mpamvu zituma batinya gutaha kubera ariyo yatumye bahunga bahunga muri 2015
oya amahoro ntiyari bwaboneke kuko tuyandikishije kubera ubwoba bwa mukwa mukowa wa Kigoma yatubwiye ko tudatashe turotahukanwa ku nkoni cyane ku nguvu ariyo mpamvu twasomye tuyandikisha tutabyiyumvamwe
eh nivyo nyene cyo tubona yuko atamuntu yashora gutaha muri iki kiringo amatora atavuyemo ko nakare twahunze amatora
mukindi bavuga ngo ntasida hamba hariho hose barahamba ko turarindiri icyo badoshika ku Imana yo mu juni izo bimenya gusa ngo inkoni se tuwa tubaye ba mbere nabandi barabigiriwe kandi bagize ubugisha gutandukanye to turarindiri hama nivyashika naho amakongo naza akarabibona
naho amaganya ari menshi ariko izo mpunzi zifite cyo zisaba HCR hamwe na leta ya Tanzania ariye yabakiriye kabaha indaro
UNHCR tisaba ituronderera hantu twicara ntabindi byo kutubwira nawe ngo mu Burundi ntaho dufise gukumaze kuhafita ntubvayo twe nta hariho tugira nti baturondera twicara
no saba babe baraduhaga baradutira kadaro tukaba turiberamo icyo twahunze ntiturabona yuko cyaheze hanyuma nitwabona ko giheze tuzohunguka nibyabona ko bishoboka mugabo ntibaduhungure ku ngugu mu gihe tutabigomba
nuko cyo twosaba icyambere leta ya Tanzania nuko yo gerageze kiyumvira kanzi karaba aba bantu bayiyandikishije kugira ntibataye umwanya bamaze n'umwanya barimwo nibiringo byimirije biri imbere yabo cyo dusaba UNHCR nacyo igerageze rabe ingene yo dufasha kudukingira kuko natwe turi munzi nk'abandi ntitwabyipfuje ko twiyandikishije ngo dutahe nico twahunze kitaraba twiyandikishije kubera ubwoba UN dufashe dukingire
ngozo kwezi kwa 10 leta y'igihugu cy'a Tanzania yari yagabishije yuko izo tahukana impunzi barundi ababishaka n'abatabishaka bose hamwe harimo bake mu batari bwaronswe buhungiro n'abatari ifise amakarita nibo batahukanye gusa inyuma iyo ngingo ishira hamwe impunzi amakungu y'impunzi n'abimukira IOM yakomeje gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cy'a Tanzania James Jovini ku bwijwi ya Amerika
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,173, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
You already know what time it is, baby.
If I got you, I go chop you like carrot too.
got you. I go chop you like banana. I go walk you. I go walk you like Rihanna.